Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri tira 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mu Burundi urwego rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora CNC rwafashe ingingo yuko atamenyesha makuru numwe yawo mu Burundi cyangwa umunyamahanga risubira gutanga makuru kuri radio mugiye muri ko murumviriza ijwi rya Amerika kugera igihe bihano ino radio yafatiwe bihavuye yabongereza BBC yahagaritswe Burundi muri ico gihugu turabigaruka ko tuzakubabwira n'ivyerekeye iby'abasirikare b'abarundi amajana 2 mu majana 6 bategereza gutahukanwa bavanwa muri Somalia bari mu nzira bagana mu Burundi mwe hafi ya maradio yanyu. Ako imbere kuja ku idoni dogi ya makuru nce ku masonga mbanze ndabwire muri make ko abantu bashika ku 19 bapfuye bishwe n'umubiriro wadutse muri imwe mu magorofa ku mugwa mukuru wa Bangladesh ejo kwa kane. Ibikorwa byo gutabara byari bikibandanye gushika mu ijoro ryejo abantu batazwi igitigiri bakiri muri iyo gorofa. Abategetsi bavuga ko abantu barenga ijana bashobora kugwa muri iyo nyubako icatewe mu muriro ntikiramenyekana. Kajugujugu nazo nyene zarafashije gutabara hakoreshejwe imigozi ikwega abantu bashika kuri 70 nibo bamaze gutangaza ko bakomeretse. ntiharamenyekana abantu bari muri iyo gorofa ko bangana. Umuriro nk'iyo warisha abantu 120 mu mwaka 2010 muri ico gisagara nyene. Leta ya Venezuela yatangaje kwa kane ko yatse Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi uburenganzira bwo kurangura amabanga y'igihugu mu kiringo c'imyaka 15 ingingo ishobora gutuma ivya politika biyangara kurusha muri ico gihugu co muri Amerika yo mu manuko. Hari ku nyuma y'iryo tangazo kuri televiziyo ya leta, Juan nawe yavuze ko we n'abamushigikiye bagiye kubandanya imyerekano biyamiriza ubutegetsi bwa Maduro. Iyo ngingo ya politike kuri Juan yashikirijwe n'umugenduzi mukuru w'igihugu ariwe Elvis Amoros. So yavuze ko Juan yitwaje ibwirizwa nshingiro ry'igihugu mu kwezi kwa mbere yita umukuru w'igihugu w'imfata kibanza kandi ko yabesha amenyesha makuru mu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu yakoresheje kandi ko yakoresheje amafaranga arengeye ayo ahembwa. Maduro ashigikiwe n'Uburusiya yavuze ko igihugu ciwe gitekanye akagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ibihano igihugu ciwe. Inama ya ujejwe amahoro n'umutekano yaraye itoye yongera yemeza ubwa mbere itegeko risaba ibihugu bigize ONU gukomeza amategeko ahana abaho uburyo bw'amafaranga bakora iterabwoba. Abahinga bavuga ko 2/3 by'abagize inama ya ONU badahana bikwiye abafasha bakongera bagakora iterabwoba kuronka amafaranga. Ibihugu bitazokurikiza iyo ngingo bizofatirwa ibihano na ONU. Umukuru w'igisata ca ONU kirwanya iterabwoba Vladimir Volonkov yavuze ko iri tegeko rije mu gihe abakora iterabwoba bafite amafaranga baronse biciye mu buryo buteye ku binamategeko harimo no kudandaza ibiyayuramutswe. Iyi ngingo kandi isaba ibihugu guhagarika umugenzo wo guha amahera abanyuruza abantu kugira ngo babarekure kuko ngo ayo mafaranga niyo aheza agakoreshwa n'umuhari w'iterabwoba wa Leta Kiislam hamwe n'iyindi. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Ugwego rujejwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi rwafashe ingingo yuko atamenyesha makuru numwe yaba wo mu Burundi canke w'umunyamahanga yosubira gutanga amakuru ku ijwi rya Amerika ari kugataka ku Burundi kugera igihe bihano ino radio isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda yafatiwe bihavuye iradio y'Abongereza BBC yo yahagaritswe Burundi muri ico gihugu nta byinshi turashobora kumenya kuri no nkuru kuko ababwirizwa kuduha ano makuru mwumvise ko abatari bake batashoboye gukurikirana ivy'iyo ngingo ariko aho yatangazwa yatangajwe mu rurimi rw'igifaransa turaza kubigira ko bigaruka ko makuru yacu yo hanyuma gusa tukibutsa yuko urwego rujeje gucungera ingene iminyamakuru bikora mu Burundi rwari rwafashe ingingo yo guhagarika imirongo ya FM amaradio mpuzamakungu abiri ariyo VOA na BBC asamira nako ku butaka bw'u Burundi mu kwezi kwa gatanu ku mwaka uheze Karangara Madani yararongoye urwo rwego ico gihe yasigwe kuri radio y'Abongereza BBC iti hanuye kandi yaragabishijwe ku makuru yabandanya itangaza na radio y'ijwi rya Amerika yo ibyagirijwe ko yarenze amategeko mu kubandanya isamirana ku mirongo y'amaradio yugawe mbere igahana kazi umenyesha makuru umurundi arondegwa n'ubutungane twaza kugaruka kuri iyo nkuru ku makuru yacu yo hanyuma tukiri ku makuru avugwa mu Burundi byitezwe ko abasirikare amajana abiri mu majana atandatu basigaye mu babwirizwa gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi bavanwa muri Somalia batahuka uno munsi bahagurutse bava muri Somalia isaha zitatu z'agatondo ku masaha ya Mogadisho mu mpera z'umwaka wa 2018 muribuka ko ariho komisiyo y'umuryango umwe bwa Afrika n'urwego nshingwa bikorwa rwayo ari byatangaza ko abasirikare igihumbi b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Somalia babwirizwa gutahukanwa mu gihugu bitarenze igenekerezo rya 2018 ukwezi kwa kabiri amajana abiri bari bamaze gutahukanwa n'umusataha amajana abiri abandi bakazwa batahutse bitarenze itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane nk'uko amakuru dukesha isoko ryacu muri Mogadisho ya tubarihe. Turacari ku makuru yo mu Burundi aho mu rw'igihugu jeje gutunganya amatora seni ugiye kubandanya ubunana n'imirwi itandukanye mu gihugu kwijanye no gutsimbataza demokarasi turi kumwe ku murongo wa telefone umenyesha makuru wacu Raymond Zimana yakurikiranye ivyino nkuru amahoro Raymond ngahi Bujumbura
mahoro Diane
ego ivyo vyo kubandanya babonana seni bandanya ibonana n'imirwi itandukanye vyavugiwe he bivugwa nande
ego byavugiwe mu kiganiro umukuru w'umugwi senuje gutunganya amatora yahaye abamenyesha makuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu aho yemeje yuko iyo mibonano ari ntangere igiye kubandaniriza mu gihugu hagati aha akemeza yuko mbere abagiye kuvugana n'uyu mugwi mu bijanye no gutsimbataza demokarasi na cyane cyane kubijanye no kubahana mu mutandukane bwabo bizimviro vya politike ni mvugo ihumuriza bazobikorera cyane cyane ugwaruka hamwe n'abakenyezi mu gihugu hagati
hari ibindi bibazo yishuye nk'amafaranga amatora azotwara muri ico kiganiro gahemo
ego nawe yari bari batubwiye yuko tubaza kubijanye n'ibyo yari kwaravuga yashikirije yuko bigoye gutanga amahera amatora azotwara mu gihe itegeko rigenga amatora ritaraboneka ngo kuko niryo gerekana ibikorwa nyamukuru amatora iyo mu 2020 azoba akeneye bizokorwa muri ayo matora ivyo rero bikakabyerekana amahera amayo matora akenewe yatubwiye yuko kuvuga kuwobaza amahera cyangwa uworondera kumenya amahera atarabona iryo tegeko yoba asa n'uri kwarashikuze
hanyuma iryo tegeko ryo barategekanya ko rizoboneka ryari
naho avuga yuko rikenewe yemeza yuko ngo ritarateba cyane ngo kuko hasigaye umwaka wose kugira amatora agire abe ariko akavuga yuko byari ngombwa ko riboneka wewe akasaba abantu bajejwe kuri tora no kugiga kubonyarusa kugira ibikorwa by'umugwiseni navyo bice biboneraho gutimba tarano gukogwa
urakoze cyane gose Raymond Zimana ukomeze ukurikirana iyo nkuru niba gukundira kuko wumvise ko abamenyesha makuru ngaho mu gihugu cy'u Burundi bafatiwe ingingo bakorana n'ijwi rya Amerika turongera makuru yacu yo hanyuma n'ivyakunda
urakoze cyane
Tukiri kuri politike y'Urundi mushinga mateka gatongo asarongo uyu mugambwe Senela ariyamiriza ico yita agatotezo kagize imisi kagirirwa abanywanyi biwe mu ntara zitandukanye z'igihugu akani bivugwa ko abanywanyi biwe bahagarikwa bariko bakora amanama temewe n'amategeko mugenzi wacu Bujumbura Evariste nziko banyanka arakomeza nino nkuru
Umushinga mateka agator rwasa yabwijwe rya Amerika ko atari mbeshere abanyonyi biwe bagoma batotezwa n'abanyonyi b'umugambwe uri ku butegetsi akavuga ko ari kuva umugambwe Senela rongo yewemerewe gukorera ku mugaragaro na hadafisi ibitigiri aravuga atumwe mu turere abanyonyi biwe batotezwa
muri Burundi mwanya ntavyo no bafise umugabo cyumva turabikurikira iragaragara ni hijya no hino ni hingo yose y'igihugu Muri za Nyamurenza za Ngozi za Tangara ijya za Ruhororo turabyumva n'ahandi mu gihugu muri za Shombo bari muri Karusi iyo za Rutana mu gihugu cyose wogira ngo ni kintu bagiye inama tudukore gutyo
abanyonyi ba gatorwasa bahurwa ko bakora amanama ya politiki atemewe n'amategeko amakuru ava muri bamwe mu bategetsi akavuga ko ibikorwa by'umugambwe SNL bitemewe mu gihe indongozi z'uwo mugambwe zitarashinga inzego mu standard wa komine Nyamurenza yo mu ntarangozi Didone niyo nzima numwe mu bavuga ko naho ahakana ko atamuntu numwe aramwitura avuga ko yatotejwe
no munsi twatwa umugambwe SNL n'umugambwe wemewe n'amategeko ariko nta nzego badushikiriza zirongoye uwo mugambwe rwo rwa komine uko abanyamigambwe bashikirizwa intwaro bakaba bahamakete abagendamo ayo mabanga abanyamugambwe bobo wa SNL cyonandi abanyamigambwe bafite uburenganzira bwo kuba mu handi barundi bose ni iteka ryabo tukabubahiriza mugo gushika no munsi rero ibikorwa byabo byatugwa kumenya kuko atanze ngo badushikiriza rwo rwa komine
muvuze ibikorwa mu mushatse kuvuga iki
tuvuze ibikorwa twadushatse kuvuga ari nk'amanama amakoraniro abahuza
indongozi y'umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu hari kindi yiyamiriza ningene abanyonyi biwe badafise uburenganzira bwo gusuhuzanya canke bagasangira urukanywa ababikoze bafatwa bagatabwa mu mvuto agatorwasa asaba ko ivyo bintu byo hagarara
umugambwe nere kugira ngo ubeho twarakoze inama twisoza amategeko yo gushinga umugambwe kandi abantu bavuye mu mihingo yose ntibavuga rero ngo nta basenere rero bariho bitwaje ngo nuko mu nzego zitarabaho kuko inzego ni twebwe bene umugambwe twebwe kudushinga sibo basidushingira turiko turitunganya kugira ngo izo nzego zijeho twisunze amategeko y'umugambwe nta umugambwe wundi rero ushobora kutwinjirira ngo bidukorere aho no basaba yuko bogira kigoro bakihanganira abandi kuko Buri demokrasi gutandukana mu byimbiro n'ikintu gisanzwe igikuru nuko mu butandukane bwacu twese tugira umutima wo gukunda igihugu no kurondera kucubaka
abahagarikwa bagirizwa kuba bari kubakora amanama
nibaza yuko ari byo kubera yuko abantu kuramukanya n'ibintu bisanzwe nimba abantu bahuye bakaramukanya kubera ubonye ari babiri cyangwa ari batatu tuvuga ngo ni inama barimo none itegeko rivuga yuko abantu bashobora guhura mu ibarabara cyane ko ari igitigiri cy'abangahe urumva n'ukwegera ko mugabo ibyo byose ntacyo byungura kiretse ko bitukisha gusigihugu
Mustaneri wa komine Nyamurenza afise ubutumwa h'abanyamigambwe Didone niyo nzima yabwijwe rya Amerika ko umwe komine arongoye kizira kikaziririzwa kuvuganira iby'imigambwe barimwo mu bunywero
akatwa twavuze ko atari ahantu ho kuganira ho gukora ibintu by'umugambwe nimba bafite inzego nibasaba ubushari inama bayikore ku mugaragaro mu gihe afise inzego zibarongoye
ariko abariko bagira inama y'umugambwe baba bafise n'ufata icegeranyo muri cyo gihe n'umwumva ko baganira ibyabo mu kabare cyangwa mwibarabara bagahagarikwa baba barenganijwe
nta muntu ahagaze mwibarabara ahagaye na mugenzi we igiye ahagarikwa kirazira uwo muntu yahagaritswe nuko kwe na mugenzi we mwibarabara aranyiture ndamwumvirize ndamutunganirize
umushinga mateka gatorwasa arongo uyu mugambwe inama y'abanyagihugu yabaharanira ubwigenge Congrès National pour la Liberté afise akamo atera abanywanyi biwe abasaba kwirinda ababasotora nabo bose bashaka kubakwegera mu makosa yotuma batahira mu munyororo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tuve ngaho ibujumbura duce dukubitira mu Kirundo aho ikibazo co gusubira mu ishure ku bana barekuwe bari bamaze iminsi bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu c'u Burundi gisa n'ikitara dadanuka ni no mu gihe bagenzi babo barekuwe bwa mbere bari bamaze iminsi basaba kwinjira mu mashure ariko ntibemeregwe inkuru twategure na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Abana batatu bari basigaye bapfunzwe bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu bamaze kurekugwa kuri uyu wa gatatu ku mugoroba abavyeyi babo bashikirije ko icifuzo cabo nyamukuru ari uko bubona abana babo basubiye mu ishure
kuko aba a nibo bajiji bejo nibo bamenyesha makuru bejo nibo bamustanteri bejo none bati ariko bariga bazacoba bamari
tubasabira amahoro kuko boronka amahoro bagasa ku ishuri bagasubira ku ishuri nk'abandi bakikana n'abandi ehego bagatera imbere nyine bakaguma bi mugabo kandi ibintu ndimo ndababwira nukubera huko ntibazosubira inyuma kubera ibibazo abandi bari mu bibazo nabo batabikoze ababyeyi bariya nyene abarezi babo bakasubiriramo kubera batavyize bakasohora bakamenya nk'abandi bakimikira mu munani ibyo rero nje twabasaba Imana izobahezagire ibahumu
ntabyo tuzi mwebwe nyene mujejwe intwara mujejwe ubutungane huko mwatugirije imbere nubundi ni mwebwe muzobikurikirana mwo bakurikirana abana bakabandanya amashuri bakika
ico cifuzo bagishikirije mu gihe abagera kuri bane bari babanjirije mu kuronka umwidegembyo w'agateganyo bamaze iminsi batonda ku ishure ariko ntibakigwe uyu numwe mu bavyeyi babo
ego ku ishure ntibakiriye kuko tumaze iminsi twarongera ku ishure kuri ashure kwiga barongo uburenganzira bwo kwiga kubera ubutungane bwagishoboye kubarekura ariko gushika ku ishure ntibakiriye baca babasubiza inyuma ntitwumve igituma tubajije babicavuga yuko barindiriye guhikwa zabanza gukorana ngo nk'inzego z'uburezi kuri komine n'uko ntara bityo twasaba n'uko abana ko ubunye bidegembya ubutungane bw'abarekuye twifuza yuko abana baha ubwo burenganzira kuja ku ishuri ko n'agateka k'abana n'ukuri kuja mu ishuri
Maître Prosper Nyanzira umwe mu bashingwa manza abunganiye abo bana mu vy'amategeko asigura ko ibihano vyo ku ishuri bitoza umwanya atacakira abagira mu vy'ubutungane
mu bisanzwe umuntu yohanwa ari uko bigaragaye ko ikintu yagikoze mugabo mu gihe bitagaragaye akaguma amazina akaguma gukeka gukekereza ni ukuvuga yuko icyo cyaha kitaba gishobora kuhagira umuntu tuheza rero ngo bahane uvyo nawe bamategeko kuri ishuri byiza basubira abakiga
uwo mushingwamanza abona ko ingingo yo kurekura abo bana itafashwe kugira abaje mu ibarabara
bibaza ko abategetsi b'igihugu cyacu biyumviriye kubarekura n'icyo kimwe n'ubutungane biyumvira yuko babarekuye kugira abasirete bashobore kuza kubandanya amashuri kuko by'ukuri niyo baba barakoze ayo makosa gufungwa bamaze iminsi bafunze tubaza ko bishobora no kubera ingebuzo n'abandi kuba barabikoze mugabo bakaguma bigegeje
twagerageje kurondera umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo kugira turonke umuco kubigiye gukurikira irekugwa ry'abo bana haba ku biro byiwe cyangwa ku matelefone yiwe ngendanwa ntitwashoboye kumuronka mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Everything you did to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami. Tani Mombasa Vane Mombasa Tutahi Chikari On my own When you turn around and you turn me on girl The way you wind and charm my roll On my own When you turn around and you turn me on girl The way you wind and charm my roll I just
drop it on the floor I
Go down low when you go down low
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nuko rero nshuti bakunzi ni kakanya duca tubaha ko gutasha abanyu aho muherereye mwaba bari mu makambi mwaba bari mu bisagara bitandukanye ku migabane itandukanye akanya ni gwanyu
Baby dance Life is too short relax Vane Miami, Utani Mombasa Vane Mombasa, Tutahi Chikari On my own When you turn around and you turn me on, girl The way you wind and charm my roll On my
Wambere duse ku murongo wa telefone akaba ari Josias. Josias ikadze.
Mwiriwe cyane.
Ego, uhererehe.
Nele mu gisagara cha Bujumbura.
Mhm. Haravugwa make mu gisagara cha Bujumbura.
Mu gisagara cha Bujumbura havugwa meza kabisa, mutekano ni wose, abanyagihugu barishira barizana.
Mhm.
Eka vrema igisagara cha tekanye.
Eh, kugashaka gutasha abandi.
Ego, ndashaka gutasha mama na papa bari kugatumba imwaro iyo mvuka muri komine Bisoro.
Mhm.
Zone ka nka ku mutumba wa Kariba.
Mhm.
Ndashaka gutasha grand frère asana wose ari kumwe hafi gusa uwari muri quartier Ngagara.
Mhm.
Ndashaka gutasha bashikanje umwe ari mu gitaza uwundi ari mu gasenyi ka Bujumbura.
Mhm.
Ndashaka gutasha abana bose tuvukana basigaye ngatumba tutari kumwe.
Mhm.
Ndifuza gutasha inshuti n'abagenzi umuryango, ariko cyane cyane ndatahije mon frère Isaac.
Mm-hmm.
Asanzwe ari muri cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubandanya amashuri yiwe. Ndatahije n'umugenzi wanjye yitwa Sengiyumva Samuel ari mu gihugu cya Kenya.
Ego, urakoze cyane Josie. Ariko imbere y'uko turekurekura, sinzi ko wumvise ingingo yafashwe n'ugwego CNC rujeje gucungera ingene menyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi, abavuze yuko atamenyesha makuru bemerera kuzongera gukorana n'ijwi rya Amerika, yaba mpuzamakungu amenyesha makuru mpuzamakungu canke ari ngaho gataka ku Burundi ari mu Burundi gushika ijwi rya Amerika rivanywe mu bihano. Iyo ngingo urayivuga ku iki?
Bo, iyo ngingo rewe nacho ninde yivuga ko.
Mhm.
Ariko ico no vuga gusa nuko kimwe kuba leta yarafashe iyo ngingo iravana n'ibyo bafatiye ko. Nacho ndabizi kandi ni mugabo leta ndibaza ko ishobora kwafashe ingingo isunze ibyo yarabye mugaje ntabyo mbona zine nasaba yaje ashaka ko bari kureka ijwi rya Amerika rigakora rikabana gishikiriza amakuru neza atohojwe yizewe n'abanyagihugu bose.
Urakoze cyane, ubwira umunsi mwiza.
Ego nama
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara ni kakanya, tubaha kuramukanya aho muherereye mugatasha mukongera kandi mufise n'ico muvuga ku makuru abagezweho umwanya bari rwanya.
Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami, Johnny Mombasa. Find in Mombasa, to tie Chikari. Oh my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and you charm my own.
Ijwi rya Amerika Washington DC, turase n'uyundi ari ku murongo wa telefone, akazina kawe naho uherereye?
Okay, nitwa Walter, ndi Bujumbura mu Kinama.
Mu Kinama haravugwa make gabasta.
ni meza vrema turashimwe
eh
ego frem
ugashaka gutasha abande uno munsi
so abambere bambere ni mwezi nyine muri piradio ego vrema n'abarundi bose ego
n'abarundi bose barakumva hamawe hari icyo ufise uvuga kuri ino ngingo y'urwego rujeje gucungira ingene ibinyamakuru bikora sense ingingo yafatiwe ijwi rya Amerika na BBC ijwi rya Amerika bavuze yuko atamenyesha amakuru yo kongera gukorana nayo gushika ibihano irimwo bihavuye hama BBC nayo ikugagwa burundi muri ico guhigo
kavyama yo nkuru yaratubabaje na twese na twebye Ewan. Mera tubabadicha nico bituma dufise umubabaro dasanzwe cyoga barundi.
Yafashwe n'ingingo yafashwe no munsi.
Yafashwe
ego ubundi ayo maradio yarasanzwe ari mu bihano ariko iyo ni n'indi ngingo je yongera kuri ivyo bihano.
Je ndumvira ko arakabonewe nyine yarakarenganye nyine kaguma kabandanye
ugasaba iki impande zose yabijwe ya Amerika yaba ugo rwego canke igihugu cyo Burundi
tugende basaba mu gibiganiro nyine muyaje ego kuko baje bavuga ati biganiro bitite cyane cyo gutuma mu bamagara mukicara hamwe mukayaga ego frem
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza
aba namwebye murakoze
ego turase niyo ndi ku mundi murongo wa telefone akazina kawe naho herereye ego sabwe urashaka kuduza ijwi Anastase uherereye he haravugwa ikingaho mu Rwanda hamugashaka gutasha abande uno munsi ugashaka gutasha abande uno munsi
ugashaka gutaka ishukiza ngizo zo kuri Facebook nazikunda
nuko uratu sabwe
urakoze
Anastase nawe ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda mukanya trava duhiye hanagahindukira iko mukurindira turashashamwo uturirimbo twijya nino mukubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose akarimbo ni karaba rya Kasat B turase uyu ndi ku murongo wa telefone uratwumva
nake miryango iri murambya
uherereye he
uherereye mu Rugombo ndakiniye mu Rugombo Sebastien
ko Sebastien ugatasha abandi ugatasha abandi ka Sebastien ugatasha abandi
reza ariko ntacha ontawe nyiko kamwe ndaye Burundi Muri sociology ndatasha witwa Deo ndatasha witwa Dieudonne ndatasha witwa Renovan ndatasha Tarcisse ndatasha Stess ndatasha Nadine ndatasha Daniel Mungere ba Erasme n'abandi benshi twatanye muri soire
bose ukabipfuriza iki nangira
gutasha eza
bose ukabipfuriza iki
ndabipfuriza umwaka mushyashya n'amahoro abataronkazi bakaronke
urakoze cyane gose Sebastien kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti bakunze vite gabiri yakoze mabili ya biro yegeranije amajwi hamwe na engineer Joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahazwe tuze kongera mu bindi biganiro biri imbere muri byo harimo muri isanga hakaba makuru tubafitiye gihe c'isaha 12 n'igihe c'isaha 1:30 muri ayo makuru turaza kugaruka ku vyerekeye ingingo y'urwego rujeje gucungera inyamakuru ingene inyamakuru bikora mu Burundi sense yafashe yuko amenyesha makuru baba abanyamahanga canke abarundi bakorera kugataka ku Burundi bagakorana n'ijwi rya Amerika babarabangiriye gukorana nayo kugera aho ibihano ino radio mumviriza byaha yahawe bizovanwaho iradio abongereza BBC yo yugawe muri ico gihugu Burundi
la